turashimye ko mwandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104.3 kuri mwebwe mutwumva muri Kigali, na FM 93.3 I Karongi muri Uganda. Turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 I Kisoro. Noheli nziza rero bakunzi bacu, twizere ko ibasanze amahoro mu miryango yanyu. Abo isanze mutorohewe, twifurije koroherwa mu byo murimo bibagoye. Uno munsi ibiganiro byacu birahinduka gato, umwanya munini ngahora mukwikiramo amakuru twabahebeye kugira ngo mwifurizanyemo noheli nziza. Turaza rero kubahamagara tuyage mutubwire uko noheli muhava mwihimbaza, twongera tubashiramo uturirimbo tubafasha kwihimbaza neza. Kuri mikro uno munsi muzindukanye na Diane Ninahazwe, ni jewe nabateguriye nkabagiye kubashikiriza ibiganiro vya mbere vya kino gitondo. Akaririmbo ka mbere duhereko ni akaririmbo kitwa Rya Joro, karirimbwa na Josh Ishimwe wo mu gihugu cy'u Rwanda. Kabashimishe rero cane noheri nziza bakunzi bacu.
Yeah.
Josh mu gihugu cy'u Rwanda ati rya joro ryatowe i Bethlehem iyo Yezu yavukiye mu myaka yahera Noheli barahimbaza cyane uno mwaka cyo kimwe no mwaka uheze yamara siko biri umunezero si mwinshi haba i Bethlehem canke Yerusalemu kubera ingwano ibandanya hagati ya Israel na Gaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo aratubwira uko vyifashe
ibyishimo n'igishika byahora biranga umunsi wa Noel mu gisagara cya Bethlehem kiri mu ntara ya Cisjordania yigaruriwe na Israel ntivyibonekeje muri iki gihe amatara y'iminsi mikuru n'igiti amahanga mu bisanzwe bishariza ikibanza kizwi ko ariho Yezu yavukiye ntabihari ingenzi nyinshi cyane z'abanyamahanga zahora zuzurana muri icyo kibanza ntizitezwe cyo kimwe n'imikangara iririmba yahora ihakoranira uko umwaka utashe mu ntumbero yo guhimbaza Noel ntayihari inteko zijeje umutekano z'abanyapalestina zarashize ikirindiro hafi y'isengero ibonwa nk'ikibanza Yezu Kristu yavukiyemwo umukuru w'igisagara cya Bethlehem Anton Salman yatangaje ko ubutumwa bw'ico gisagara bwamye ari ubw'amahoro n'umwizero yavuze ko muri iyi minsi barungikiye amakungu ubutumwa bw'amahoro n'umwizero yamara yatangaje ko amakungu ategerezwa gukora kugira hagarike ububabare bw'abanyapalestina umukuru w'igisagara cya Bethlehem Anton Salman yavuze ko urugero rw'ubushomeri rugera ku bice 50% no kuvuga ibirenga ibice 30% umuntu abigereranije n'urugero rw'ubushomeri rubarizwa mu bindi bice by'intara ya Cisjordania nk'uko ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji bujejwe ikigega bw'abanyapalestina bivyerekana guhagarika iminsi mikuru yo guhimbaza Noel bizogira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'igisagara cya Bethlehem igisata cy'ingenzi cinjiza hafi y'ibice 70% by'amafaranga ico gisagara kironka menshi muri yo mu gihe cya Noel igitegere cy'abagendera igisagara cya Bethlehem caragabanutse bikomeye imbere y'igihe cya COVID-19 abantu bagera ku miliyoni 2 baragendeye Bethlehem mu mwaka w'2019 yamara baragabanutse bashika kubari munsi y'ibihumbi 100 mu mwaka w'2024 vyatangajwe na Jiris Kumsiye umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ivy'ingenzi bw'abanyapalestina Bethlehem n'ikibanza gihambaye cyane mu mateka y'abakristu yamara abakristu n'igice gitoyi c'abantu bagera ku miliyoni 14 baba mu karere gahezagiye harabagera ku 182 muri Israel 50,000 mu ntara ya Cisjordania na Yerusalemu n'igihumbi 300 mu ntara ya Gaza nk'uko ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika ivyerekana mu gihe ingwano mu ntara ya Gaza yatumye ingenzi n'abaja gusenga birinda kuja mu gisagara ca Bethlehem yatumye kandi ubwicanyi n'uruhagarara vyiyongera mu ntara ya Cisjordania abanyapalestina barenga 800 barishwe mu bitero vya Israel ni mu gihe abanya Israel batari bake bishwe mu bitero vy'abagwanyi b'abanyapalestina mu gitero cakozwe ku itariki 7 y'ukwezi kw'icumi k'umwaka urangiye w'2023 mu bumanuko bwa Israel abagwanyi b'umugwi Hamas bishe abantu bagera ku 200,000 benshi muri bo bakaba barabasivile barongeye bagira imbohe abantu barenga 250.
Fidel Niyongabo urakoze hagataho mu ijambo ngaruka mwaka ya Noel Papa Francisco yama ashikiriza abakardinali bose uko umwaka utashe kuri Noeli yarateye ivyatsi uno mwaka yivuye inyuma ico yise ubunyamaswa bwa Israel kubera ibitero vy'indege biruka guhitana abana indwi bo mu ntara ya Gaza muri iryo jambo yavugiye ku kirimba ciwe i Roma ku munsi wa Mungu umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yagize ati
ieri sono stati bombardati Ejo abana batewe bombe, ubu ni ubugizi bwa nabi, ni ubugome, si intambara. Sinshobora kureka kubivuga kuko byambabaje umutima.
Kuri ano majambo, Israeli yaciye yishura Papa Francisco imubwira ko iby'intambara yayo muri Gaza yoza arabyegera kure, kuko kubwa Israeli umwungeri wa Ekleziya Katolika ahengamiye ku ruhande rwa Gaza. Itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Israeli n'ayandi makungu rigira riti Papa Francisco yarakwiye kunebagura abakora iterabwoba gusa, ibyo avuga ntibijanye n'ibiriko biraba, binyuranye n'ukuri kw'intambara yo guhangana n'intagondwa Israeli irimwo. Yarakwiye kunebagura intagondwa, akwiye kuvavanura na kamwana wa mama kiwe. Ababuranira abasivile bo mu ntara ya Gaza nabo bemeza ko abahitanywe n'igitero c'indege Papa Francisco yateye ivyatsi bose hamwe ari 10 kandi bakomoka mu muryango umwe, aba barimwo abana indwi bababaje Papa Francisco n'abandi batatu bakuze. Indongozi zo muri Gaza zavuze ko abaguye muri ico gitero cakomerekeje 15 ari abamaratiri b'inzirakarengane. Israeli yahakanye amakuru avugwa n'uruhande rwo muri Gaza ivuga ko ibibombe vyabo babiteye ahari birindiro vy'abagizi ba nabi batigeze bamijagura ku basivile, mu gihe Papa Francisco yise ico gitero ca Israel ubisha butagira izina. Israeli muri iryo tangazo yamusubije igira iti ubisha n'abakora ubunyamaswa ni intagondwa zibesha ko twishe abana kugira ngo zibone aho zihera mu kwica abana ba Israeli. Ubisha ni ukugira ingwati abantu bagera ku 100 barimo inzoya n'abana mu kiringo c'iminsi 42 bakabafata nabi, ariko kibabaje Papa yahisemo kwihoza ibi vyose. Ijo rya Amerika reka iby'intambara tube turabibangiriye gato kugira ngo twinjire mu mwuka wa Noeli kuba twumva muri ahari intambara. Ku ijo rya Amerika tubifurije ko Noeli yo mwakuza izobasanga muri mu mahoro n'amahonda. Umunsi wa Noeli rero murazi ko benshi bawitirira uw'abana, mu bihugu bimwe bimwe ku mwana yitega ko banamuha akaganuke bitirira Père Noël. Muri iki gice ca kabice iganiro vyacu turaja igenda no kwisi turaba uko uwo munsi wa Noeli uri kurahimbazwa. Mugenzi wacu Team Ishimwe adushikane muri Croatie aho abawuhimbaje bawusange n'abana bo mu bitaro mu buryo bwihariye.
Itariki ya 25 y'ukwezi kwa 12 buri mwaka ni umunsi ukomeye wumvikana nk'uwinjiye mu buzima bw'abakristo aho bari hose ku isi. Uyu munsi witwa Noheli. Benshi mu bakristo bavuga ko ari umunsi bibukaho ivuka rya Yesu Kristo. Hari benshi bemera Noheli ariko bakayisanisha cyane n'umunsi w'abana. Aba nabo bisa koko nk'ibyabagiyemo aho bumva ko ari umunsi wabo, ndetse babategereje guhabwa impano byanga byakunda. Dufatiye urugero muri Croatia, igihugu kiri hagati ndetse giherereye ku gice cy'amajyepfo y'Uburasirazuba ku mugabane w'Uburayi. Abana barwariye mu bitaro byo mu murwa mukuru Zagreb bahawe impano n'abantu babakorana ubushake. Babikoze ahantu hane hatandukanye harimo n'ibi bitaro batanga impano 500 zirimo n'ibitabo. Aba bakorana bushake bakoze ibi babikoze mu buryo bugaragara nk'ubutangaje, kuko babikoze basa nkaho babanje kubyitoza, kuko bigaragara ko atari umuntu wese wabikora muri ubu buryo. Bambaye imyenda y'amabara y'umutuku n'umweru isa nk'iyabaye ikirango cy'uyu munsi mukuru. Bari bambaye n'imigozi ikomeye bamanukira ku gisenge cy'ibitaro, binjira mu madirishya bajya mu byumba abo bana barwariyemo babashyiriye impano. Abagore babiri muri aba bakorera bushake bibumbiye mu ishyirahamwe ryabo ni Katarina Zinovic, perezida waryo, ari kumwe na Helena washimye gutanga izina rye rimwe gusa.
Uyu munsi abakorera bushake 50 bahuriye ahantu hane hatandukanye, harimo 3 muri Zagreb n'ahandi hamwe muri Chakovec. Twatanze impano zigera kuri 500.
Ivyo twakoze vyose vyagenze neza kandi twishimye nk'abakorera bushake. Abana bararyohewe, ntibariko bariyumvira ku bihe bibabaje barimwo mu bitaro, kandi nibaza ko n'abakozi bo mu bitaro nabo babafasha kubazanira umunezero mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nibaza ko igikorwa cyose cagenze neza, twese turaryohewe, twese duhimbaze Noeli.
Abana bareberaga abakorera bushake bamanuka ku gisenge cy'inzu, bo bahagaze ku kabaraza ko mu bitaro barebera mu madirishya. umwe mu baganga bakurikirana ababana Andrija Mikulinik yavuze ko iki gikorwa cyazaniye abana umunezero kandi kiri mu bituma bashobora koroherwa.
Što se tiče djece, kada djeca završavaju u bolnici zbog raznih bolesti, bilo zbog nekih kontrola, to je njima uvijek...
Naho ku bana, iyo bageze mu bitaro kubera indwara zitandukanye cyangwa kwisuzumisha, ibyo ni ibintu buri gihe bibabangamira. Iyo babonye uburyo bwo kwishima, iyo hari ikintu cyiza kibatunguye mu buryo bwiza, iyo bahawe impano, buri gihe babishimishije. Kandi birabahumuriza bigatuma akazi kacu nk'abaganga cyangwa abandi bakozi bo mu buvuzi karushaho kutworohera kandi mu buryo runaka natwe biradushimisha.
Aba bana batunguye muri ubu buryo bagahabwa impano byatumye bagaragara nk'aho nta kibazo cy'ubuzima bahanganye nacyo biciye muri Noheli, ibyumvikanisha ko Noheli koko ari umunsi abana babiteze guhabwa impano. Kubera ko tuba mu isi irimo imiti itandukanye, imiryango imwe n'imwe mu Butaliyani naho bakoze iki gikorwa cyo gutanga impano, ariko kuri Noheli y'uyu mwaka bakora agashya. Mu bagenewe impano za Noheli y'uyu mwaka hagaragaramo n'inyamaswa zitandukanye. Mu miryango myinshi yo muri Afurika naho umunsi nk'uyu abana bategereje impano, ariko hakabaho igihe ababyeyi babatera ubwoba bababwira ko nta mpano bazabaha mu gihe baba batakoze neza. Aha baba bashaka ko bakora neza cyane cyane nko mu ishuri, babona amanota meza kubaha impano ya Noheli ikazi ifite n'ikindi gisobanuro cy'ibihembo by'uko bakoze neza ku ishuri.
Shugia Amerika Washington ndise mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ingene Noheli iri kwirahimbazwa ijya nino ku isi, nubwo hari abakristo benshi bahimbaza umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu bari mu ngo zabo n'imiryango yabo. Hari n'abandi bakristo bamaze imyaka igera ku icumi, bamwe ahubwo irarenga, bari kubahimbaza uwo munsi bari mu nkambi z'impunzi. Bamwe mu Barundi bari mu makambi ya Ndutana Nyarugusu muri Tanzania bavuganye n'umenyeshamakuru Shugia Amerika James Jovin.
Cyo nk'impunzi yo mu ikambi Inyarugusu w'impunzi y'umurundi bamukoze kumpa kajya ko kwifuriza umunsi mukuru mwiza wa Noheli y'umwaka w'2024 hamwe n'umwaka mushyashya mwiza uca twinjira mu wa 2025. Imana ibikunze kwifuriza inshuti abagenzi bari mu gihugu cy'amavukiro bangaha mu ikambi Inyarugusu hamwe n'impunzi zose ndetse n'abarundi bose iyo bari hose ku isi chuti bafakira abatanzania umunsi mukuru wa Noheli mwiza hamwe n'umwaka muhire mushyashya w'2025 uzabera wa matano ubuki.
Kwa jina nitwa Hamis, nkaba ndumwe mwari mu ikambi Nyarugusu, tukaba tubwiye guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli. Tuma twabishima uko biri kose, nka nshimye kwipfuriza umunsi mukuru wa Noheli abari kure yanjye ho mu gihugu mpereye kuri mushikanje Kabula Silvana ahinga ibutaganza na bamukeje gose akaba hariho mu byaranje ahingaho mu ntara ya Rutana hakaba hariho baza wanje ari buraya ari muri Amerika nawene itwa Germani akiza nawe mwana mwamukije gose bose ndabifurije Noheli nziza.
Ku izina nitwa Niragira Hasani, nkaba nshaka kwifuriza umunsi mukuru umuryango wanje aribo Jean Bosco, Nizigimana Imerde, Dusabe Esterine, Niyokwizera Belize, Evyukusenge Byenveni na Nishimwe Elfaze Redempteur ndetse n'abandi bose. Nifuze kubaha ubutumwa bwa Joye Noheli, bahimbaza umunsi mukuru wa Noheli mu mahoro, bawakirana igishika. Ahanini nibaza ko Imana iri kumwe natwe, bisigaye Imana izobikora. Turi mu nkambi y'ubuhungiro, ndabizi wenda inzira z'Imana zirenga igihumbi, ejo ni heza.
Nitwa Nyandwi Janine, nkaba ndi mu gihugu cya Tanzania mu nkambi Inyarugusu. Ama nifuje gutasha umubyeyi wanje ari mu gihugu cy'u Burundi, niyo kindi diroza musazanje ari mu gihugu cy'u Burundi, ndayikeza Ezekiel na Nahimana Philibert na mukuru wanje Kabura Odeta na Minani Jean Bosco ari mu gihugu cya Tanzania, n'umugabo wanje Barampanze Desire ari mu gihugu cya Tanzania.
Barasuzana ari muri Nduta, none nasaka gutasa inshuti zanje. Hariho umuhungu wanje ari mu Kinama yitwa Bagwiza Paul, ndamutahite. N'abuzukuru banje bose hariho Bagwiza Paul, hariho Emmanuel, hariho na Ndayiragize. ndabipfurije umwaka musasa.
Zina banyita Tuyisenge Juliette nkabamba mu nkambi ya Nduta. Hama kuri ibyo ndatahije abagenzi twiganye bari mu Burundi, nkongera nkatashya na Shangazi Cecile, nkongera nkatashya na Shangazi ari ngaha nyine Induta yitwa Joseline, nkongera nkatashya n'abagenzi twiganye harimo umwe yitwa Mukatora n'undi yitwa Diana, ndatashya hamwe n'uwitwa Lambert hamwe na Muvunyi.
Kanahimana Dorine ndi mba mu nkambi ya Nduta, ndipfuza kwipfuriza umunsi mukuru abagenzi banje nk'umugenzi twa Agnes Nyabenda, ndamwipfurije amahoro. Abagenzi banje bari mu Burundi ndabipfurije amahoro, na Shangazi ari mu Burundi ndamwipfurije amahoro, abashe kujya Noheli neza ayihimbaze neza, ndetse n'abagenzi bose noba mfisi no mu nkambi ya Nduta bose ndabipfurije umunsi mwiza.
Akazina kanje nitwa Ntihabose Domitira batazira Mama Juliette, ndi mu ikambi y'Induta, nagomba gutasha Yanwari na Muvunyi hamwe na Bigirindavyi Emmanuel ari mu ikambi y'Ubugande, nawe ndamutahije n'abadamu biwe hamwe na Gwandanga, na numva ngo ubungasiga akora imuyinga, nawe ndamutahije. Imani bahezagire nuko twari kubatasha yari jewe Ntihabose Domitira.
Akatina ni ku 10 cy'akorode nifuje gutasha ababyeyi banje ahantu nari nsanzwe mba mu gihugu, naba muri provinsi ya Nyandarake mu ntara ya Makamba. Aba nifuje gutasha mama ari mu ntara ya Murumonge mbaye ahagada Foroza. Aba nifuje gutasha mushikanje Francine Ndowimana. Aba nifuje gutasha muramwanje ari Makamba Emmanuel Habonayo. Aba nifuje gutasha mushikanje Nyabenda. Aba nifuje gutasha na baramwanje bari mu ntara ya Makamba baramubumu basada b'umugore. Hanyuma katina nitwa Bucubi cya Corode Baranzi nsande nica muri Nyarugusu.
Nitwa Kizimana Terrace. Nkaba nifuje gutasha ndarusanze Matias ariwe papa andara ari ngaho igitege gishyu biburukiga. Nkaba ngarutse ku muhungu wanje Bukuru Yohani akaba ari mu Rutana, akaba ari mu Rutana ibukemba muri Giofi aho mu Gicaca. Nkaba ntayije namushikiwe ariwe mukobwa wanje nyine babana n'uwo Bukuru ngaho Giofi ariwe twa Zawadi. Basi nkaba ntayije n'uwitwa Burahimu, nkaba ntayije n'uwitwa Patrice.
Ijwi ry'Amerika turabandanye n'ikiganiro kidasanzwe cya Noeli. Twinjiye rero mu gice cy'aho duhamagara abatandukanye baturungikiye nimero kugira ngo bashobore kwipfuriza ababo Noeli nziza. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye n'abakunzi bacu batandukanye kuri telefone bamurungikana izi ntasho.
Amazina nitwa Aaron Tuyisenge, mherereye mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ndifuriza Noeli nziza umuryango wanjye, ndetse nkanawifuriza kuzagira umwaka mushya muhira wa 2025. Ndifuriza Noheli nziza mukuru wanjye uri i Musanze. Ndifuriza Noheli nziza ba mama wacu na ba marume bari mu majyepfo y'u Rwanda i Butare. Cyane cyane ndanifuriza Noheli nziza abanyamakuru bose b'Ijwi ry'Amerika. Ndabakunda cyane kubw'ibiganiro byiza mudahwema kutugezaho buri munsi. Ndifuriza kandi Noheli nziza abanyarwanda bose muri rusange, baba bari mu Rwanda baba bari mu mahanga, bose ndabifuriza Noheli nziza. Ndifuriza Noheli nziza abadivantiste munsi wa karindwi bose aho bari ku isi ndetse na hano mu Rwanda.
Mazina njye nitwa Umugwaneza Grace, ndi i Kigali mu Rwanda n'iwacu. Ndifuriza Noheli nziza masenge wanjye uri muri Amerika. Dusabe ndongera mwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya data wacu uri muri Suwede bita Rudahigwa, n'inshuti zanjye n'abo dusengana muri grupu Abanyamuhamagaro, kandi nawe ndayikwifurije. Umwaka wa 2025 tugiye gutangira, niteguye kuzawukoramo cyane kuko uyu mwaka wa 2024 sinigeze nkora cyane nk'uko mbishaka. Ndumva ngiye guhagurukana izindi mbaraga cyane. Dukunda kubakurikirana cyane ibiganiro byanyu.
Ego, amazina yanjye y'ikirundi banyise Nyunganira Jean Baptiste, nk'abantu ibijumbura. Abafite abagenzi n'abavandimwe n'ababyeyi yanjye bari bizuru babana cyatu bifuriza nawe nziza umuryango wanjye abana banjye n'umudamu wanjye ababyeyi papa na mama abavukanyi n'abashikanje abatantine umuryango muri rusange wa Efuperi Noheli nziza n'abagenzi n'inshuti bose nabyagiye Noheli nziza n'umwaka mushasha muhire.
Murakoze cyane. Nitwa Manirambo na Desire, nkaba ndi mu gihugu cya Oman. Nkaba ngombye kwipfuriza Noheli nziza n'umwaka mushasha umuryango wanjye uri mu Burundi, madame wanjye Ndayisenga Felicite hamwe n'abana banjye Irakoze Kirisi na Fanera na Kiese na Adonai na Brinera Kingi ego n'abandi bagenzi babanyumva nenze kuvuga amazina.
Oui, merci beaucoup. Nishimye cyane rwose kubona no munsi ngiri ubuntu ngo kuvugira ku gihugu cya Amerika. Naheruka kuvugira ku gihugu cya Amerika kera cyane rwose. Nitwa Tuyisenge Jambye, nkaba ntuye aha muri Kenya. Nkaba ndahamaze imyaka 5. Nagoma nifurize Noheli nziza mumenyeshamakuru w'igihugu cya Amerika. Nkunda cyane kuba nkunda kumviriza ibiganiro byewe Diane Ninahazwe. Ndatahije kandi ndabifurije Noheli nziza n'umwaka mwiza na Diane ma petite sœur bari Tirano. Ndatahije nongera nifuriza Noheli nziza Grand Frère ari ngaho mu Rwanda, kindamukumbuye cyane rwose. Ndatahije nongera nifuriza Noheli nziza mama wanjye Utoyi Gloriosa ari ngaho mu Burundi ayibubanza. Ndatahije cyane rwose nifuriza papa wanjye. Ndatahije cyane rwose nifuriza Noheli nziza mutoyi wanjye. Ndatahije cyane rwose nifurije Gahimba Redonavine ayibujumbura. Ndatahije cyane rwose nifuriza Claudeta ari ngaho muri Belgique. Ndatahije cyane rwose nifuriza Noheli nziza Claudine ari ngaho muri Egypt. Ndatahije cyane rwose nifuriza Noheli nziza Guys Telesforum muyomba wanjye. Ndatahije cyane rwose nifuriza Noheli nziza n'inshuti zanjye duturanye ngaho muri Kenya. Ndatahije cyane rwose nifuriza Noheli nziza n'abavukanyi bose bariko barumviriza icyo cya Amerika. Merci beaucoup, murakoze cyane.
Amazina ni Uwizeyimana Jonas, nkaba ntuye mu gihugu cya Tanzania aho bita Mbeya. Agomba ntashe abavandimwe bari mu Burundi cyane cyane abari Ngozi komine Kiremba, hari ababyeyi banje aho bita ku musozi wa Cagwa. Ndabasuhuje bose aho baherereye. Bene wacu umwe ari muri Cyankuzo Mishiha, uyundi yari muri Ruyigi, uyundi yari Bujumbura. Bashikanje aho bari hose mu ntara ya Ngozi. Kansuhuze abari Bujumbura ni benshi banzi. Kansuhuze abari muri Rumonge haswa mu Minago. Eka nkasuhuza abari mu Rwanda, nkasuhuza abari Malawi, abari muri Tanzania aho sanzwe ndi. Eka nkasuhuza abari Uganda n'abari Kenya. Eka nsuhuza abari muri Australia, nsuhuza abari muri Amerika na Norvege. Eka n'abari muri Canada. Aba ndabifurije akaririmbo kariko kose ka Noheli kaba ngwe neza. Namwebwe ndayifurije Noheli nziza ngaho muherere.
Ijwi rya Amerika no ngaha duce tusozerera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu by'uno munsi wa Noheli. Mwakoze kudutega abiri kuri mikono muhinga bw'ivyuma mwari mwazindukanye na Diane Ninahazwe. Etienne Karekezi yaraduhagarikiye. Twese rero ku izina rya bagenzi bacu mudukundire tubikebanure tubifuriza Noheli nziza. Turasubira mu biganiro biri imbere biza kubandanya bishimikira ku munsi mukuru wa Noheli duhimbaza uno munsi. Muri ivyo biganiro nk'uko twabigize uno munsi, turaza no kwashikiriza indirimbo zitandukanye bafasha guhimbaza uno munsi Noheli nziza nshuti bakunzi bacu.